Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije inshuti bagenzi mu ruteze yompi kazi mu iganiro yaga nimero 152 mu mugambi w'amashirahamwe Alert International Police Institute 19 News kufashe bw'umwe bw'uburayi kuri mikro muri komandante Alexandre Bizimana. Kubwiganiro cy'umugwi ujeje gukurikirana ikiza COVID-19 cyo kuri uyu w'Imana wa Pasika haratangajwe ubwandu bushasha 29 ku butaka bwa Congo mu bantu bapimwe 179. Nta witavye Imana ndetse nta n'uwakize nk'uko bimenyeshwa n'uwo mugwi Odete Nibizi.
Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya kane ndamukiza umwaka w'2021 abantu 29 nibo babonetse ko banduye umugera wa COVID-19 muri Congo. Kubwa komite ibijejwe 16 n'abikisha sa 13 nabo mu bumanuko bwa Kivu ku bantu 179 bapimwe. Kuri uyu munsi nta numwe yahitanywe n'uwo mugera muri abo bari bapimwe canke ngo aje gukurikiranirwa mu bitaro bibijejwe. Kuva mu ntango y'icyo kiza cya coronavirus muri Congo, igenekerezo rya 10 Ntwarante umwaka w'2022 abamaze kwandura uwo mugera bangana n'2,28,354. Gushika kuri uno w'Imana igenekerezo rya kane ndamukiza umwaka w'2021 abamaze guhitanwa n'icyo kiza cya COVID-19 bangana n'245 nayo 2,205 587 barakize. Mu rusenda jewe ndeta nibizi kubw'ikiganiro yaga.
Inyuma yaho harangiriye ikinshasa ibiganiro by'amahoro mu karere k'imisozi yahanamiye Uvira, Fizi na Mwenga. Ikindi kiganiro kigamije guhuza abantu b'iminembwe no mu micungararo ya no mu micungararo yaho cyaratanguye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatanu ndamukiza kikazorangira ku wa ndwi ndamukiza 2021 iminembwe. Icyo kiganiro gihagarikiwe n'ishyirahamwe Life and Peace Institute mu mugambi waryo wo gutsimbataza amahoro muri territoire ya Fizi Foste Biringiro.
Muri ibiganiro by'iminsi ibiri byatangiye kuri uyu munsi wa kazi rimwe iminsi 5 mu kwezi kwa kane kugeza uyu munsi wa kabiri iminsi 3 mu kwezi kwa kane mu mwaka turimwo, abaturage bagaragaje impamvu zimwe na zimwe zituma umutekano amahoro ukomeza kuzamba mu karere ka Minembwe. Aho twavuga ubwumvikane buke buri hagati y'amoko atuye muri aka karere ndetse no kubona leta ya Congo idashora imbaraga zayo mu gukemura iki kibazo. Ku ruhande rwa Samaragwa Justin kuva mu ishyirahamwe rya RCCI yasabye abaturage guhagurukira inzira yo gushaka amahoro biciye mu biganiro. Mwamenya ko ibiganiro byateguwe n'ishyirahamwe rya RCCI na ADEPAE. Ikiganiro yaga Byiringo Foste mu Minembwe.
Ikigo cy'ubushakashatsi CRH Kibuvira cyarakoze kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatanu ndamukiza gushika ku wa kabiri igenekerezo rya gatandatu ndamukiza ihimiriza ryo gukingira n'ingene bakoresha ibibanza byo ku kiyaga cya Tanganyika na Rusizi. Amashirahamwe y'abarovyi, igisirikare gikorera mu mazi n'igipolisi gikorera mu mazi n'abajejwe ibidukikije nibo bari muri iryo himiriza ryatunganijwe n'ishirahamwe Picagere ku bufashe bwa FAO Eli Lambert mwiji ya Dominique Ntamubana.
Mu kiringo c'iminsi ibiri abitavye izo nyigisho barigishijwe akamaro k'ubwinshi bw'ibinyabuzima byo mu kiyaga ca Tanganyika. Ibyo nibimenyeshwa n'uburongoye ikigo cy'ubushakashatsi ku binyabuzima byo mu mazi CRH mu mfunyafunyo. Ku bwa Muzumani Risasi Donatien ari nawe yatanze izo nyigisho akaba ari n'umushakashatsi muri icyo kigo, yamenyesheje ko hashikirijwe ingingo zikwiye gufatwa mu ntumbero yo gukingira ibinyabuzima byo mu kiyaga cya Tanganyika no mu ruzi ruto rwa Rusizi aho ibyo binyabuzima birondokera. Icyo gikorwa kiri mu ntumbero y'umugambi wo gukingira uturere two mu kiyaga cya Tanganyika n'uruzi ruto rwa Rusizi
Turangirize kuri no nkuru y'imikino aho ugwaruka rw'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda gwirahiye ubwo muri site ya Murongwe mu rukino rw'umupira w'amaguru wabahuje kuri uyu w'Imana wa Pasika ku nsinzi y'ibitsindo bitanu ku busa. Umugwi ugwaruka rwo mu Rusenda ukaba watsinze uwo Murongwe imbere y'abafana bawo. Mu rukino rwabanje umugwi w'Murongwe wari watsinze uwo mu Rusenda iwabo ku nsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa. Nino ngaha turangirije ikiganiro cyacu yaga cyo kuri no munsi ku nimero yacu y'ijana 152 mwagiteguriwe na Hassan Shabani na Marshall Ninahazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba mwagishikirijwe na Ange Alexandre Bizimana naho ubutaha.